Don't want peace. I want problems always. Kasongo mbona wewe. Songa libara. Oh yeah yeah yeah.
What's in this?
Kasongo mbona wewe. Mbona wewe. Mobali nangai.
And there will be no escape route. There will be no escape route. Chance, son.
Na nitajaribu sana kujiripa.
How are you?
Was I on a Mutana?
How are you? How are you?
God, have mercy.
Look at this guy.
On a Mutana.
How are you?
Since I did white.
Yeah, Uzorgi, 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 Uzor